Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kirwanda. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 16 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Kubera iki uwota mu bigi adakunda adakubitwa kumudeta yica wagasore baranize ngenda ndi umwe n'umwami ndize Karoli baraniga ariko micombero barakuye bashaka ku ruhande.
Uyo ni Sylvestre Ndayizeye arongoye igisata cimihari yegamiye mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi, avuga ko ababirigi bafise uruhara mabi Burundi bwagiye buracamwo. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye amatora mu Rwanda, aho umwe mu bakandida Frank Habineza avuga ko bandanya guhiganira kibanza cy'umukuru w'igihugu atitaye ku bitangazwa n'umugambwe uri ku butegetsi. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Aba birigingo nibo nkomoko yose ibibazo vya politike Burundi bwagiye buracamwo, kandi ngo ababirigi baranagerageje guhungabanya umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bibata ku amazi. Ivyo vyavugiwe mu birori vyo kugaragaza inguvu z'umugambwe CNDD-FDD vyabaye kuri uyu wa gatandatu mu ntara ya Muramvya. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Antoine Nsabimana.
Sylvestre Ndayizeye arongoye igisata cimihari yegamiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihugu c'u Burundi, yatangwe yibaza igituma ababirigi bica bamwe mu ndongo z'u Burundi abandi bakabakura ku butegetsi ariko ntibicwe. Iyo ni nayo mvo yatumye batanguza urugamba.
Kubera iki uwoko mu birigi adakunda adakubitwa kudeta yicwa wagasore baranize ngenda ndi umwe n'umwami ndize Karoli baraniga ariko micombero barakuye bashaka ku ruhande bagaza bashira ku ruhande mugabo haje ndadaye baciyizo cyo dushinga igisoda turakora birashimwa igisoda cy'imyaka 40 cyo Burundi turashihanga n'amabirende menshi nta katuranga kanini kwa dufise mu rugamba uretse mu Rwanda dai gusa.
Urugamba CNDD-FDD yari kiragwana gwatumye aba biganiro vyatumye igisirikare n'igipolisi gicangwa n'abahoze mu ishamba maze haba amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu. Yashikanye umugambwe CNDD-FDD ku butegetsi. Intsinzi ya CNDD-FDD Sylvestre Ndayizeye avuga ko ababirigi batayinezererewe kandi bagerageje guhungabanya uwo mugambwe.
Babandi karaziriringa na cane cane ababirigi CNDD-FDD si umugambwe w'ababirigi kandi ugira ngo bawinjiremo bizobagura haragiye twazitara indani aho bagumya banga bamwe biyumbiye yuko bo kwikura ku butegetsi bwabo. 2010 tuja matora tubakubita imfupu baja mu ibarabara kuko hari no mubiri gasunika inyuma yabo ati uwo mugambwe witwa CNDD-FDD tutazi ni mu mutugwanirize tuzobahera ariko ntitwibo twibagira yuko muri twebwe indani mugambo CNDD-FDD umubirigi yamaze kwinjirayo kandi ninjirira nyaho kuko yinjiriye muri umunyamurambya w'iwanyu twa Yeremia.
Sylvestre Ndayizeye avuga ko imitego yose y'ababirigi bagiye barayisimba kubera ubumwe buri hagati muri uwo mugambwe.
Mu mugambwe CNDD-FDD turi umwe abari muri wo nta by'abahutu nta by'abatutsi birimwo. Umuhutu w'imbwa atumba igihugu icyo ari cyo tuzomugwanya. Umututsi w'imbera kimazi atabonite rambe y'igihugu tuzomugwanya naho duhagaze CNDD-FDD afere umuhutu n'umututsi bakoranye itera intambwe neza gusumba iy'abatutsi bonyine bakoranye cyangwa abatutsi bonyine bakoranye. Umwe yinjirira aha kubera akahise akazana undi akinjirira aha kubera akahise akazana ugacamusengera ku mugozi.
Uretse ababirigi Sylvestre Ndayizeye yemeza ko babangamiye uwo mugambwe hari n'izindi ngorane ziva mu banywanyi b'uwo mugambwe, aho naho akavuga nk'umunoho wa bamwe n'ibyaha by'abandi bahawe ibiti muri uwo mugambwe.
Twashize Imana imbere mugabo asike Bujumbura basanga umugabo nkanje afise akana kangana n'imfura yiwe kagakobwa. Umugambwe CNDD-FDD ufise ingorane z'uko hariho ababona ifaranga imitima igahava gukoroka bakagera meru igihe cyose abagumya banga mutazotinya gusambana igihe cyose abagumya banga mutazotinya kwiba ntimwabe muduhenda ngo Uburundi turashobora kuyobora ngo bushike iyo dushifuza kubushikana.
Sylvestre Ndayizeye yamenyesheje ko abagumya banga umubiri wananiye canke batwawe n'umunoho bagiye gufatirwa ingingo.
Uwo muntu uramushyira mu mabanga agaca umwanzi w'umugambwe ari wamwibarutse wambira tibega mwriyo ministeri tuwara harimi mbanza vingaye duhe abadu fashije mbja politike konge duwe naba kumyabangu unanakti mwichiri buke basanga yanga jijijana kukira tuwiru kekore hiyo tuwakure mwriya mbanga acheyaba na nilgo buzima butanga ukabuhumu kumyabanga chango mwasangye mbja politike hariku sanga hanini wihute kuhumu habara wawo uburaba habara niwa kini wakabogusa naba kenya ruga mbara fise tuwa dogodogo uwotu zofatana chane chane minu ituwa uhusamba ituwa kufatana na kiige mchange numudamu kanaka zogie mugambo sendefe sukupa mwabanga kusa no mugambo za kushira kuruhande
Silvestre Ndayizeye yagiriyeko yihanikiriza imbonera kure zifata abagore babo nabi imuramvya Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel amatoni arogwa mu 2000 ibifungurwa yarabikijwe n'abanyagihugu mu ntara Kirundo mu bigiga rusangi abo banyagihugu bafashe uyu mugambi inyuma yaho abajejwe ntaro babatereye akamo kabasaba kuziganya mu ntumbero yo guhangana n'ibiza by'uruzuba n'inzara n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Darurinze ari mu Kirundo mu Burundi
inzara yateye mu ntara ya Kirundo kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu mpeshi y'uyu mwaka yarasigiye icigwa abajejwe intwaro imvura imaze kugwa hakaboneka abashobora kwimura abajejwe intwaro bavuga ko baciye bahimiriza abo barongoye kuziganya umwimbo mu bigega rusangi abanyagihugu baritabiriye ako kamo byemezwa na Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo
twahisemo kubahimiriza kugira ngo babike koko uwo mwimbu ntibawusesagure uro mu bigega rusangi hariyo mu makomini atandukanye hariyo umwimbu utari muke wababa amatoni 2000 ayo ndibaza ko hageze gutera abene gihugu batazohunga bana gose ngo babure imbuto batera ivyo tubigira kugira ngo bategekanye ino baranafise bari basanzwe bafise nakageso ko gusesagura iyo baronse umwimbu ari ku buturavye ukuntu bari ko barabigenza turabona ko akamo bakitavye neza
ivyo n'abanyagihugu ubwabo baravyemeza ariko bavuga ko hari ikibura kugira ngo ivyo basigarana mu mazu bimare kabiri
kamo ko kubika mu bigega mu mashiramu bamwe mwajya bizu cy'amahangare twarakitavye baragiye turabitsa ubu ku mahangare cyo twabikije tutyagiye turonka byo bikenye twagiye tujana utundi dusigarana na muhera two kujya ino nizo kibazo kihari kintu nakumbati naki tukumuntu umuntu yagiye aronka zo tujya mu iri kitu katatuhe nzara yo yikaciguma ngere kwirabura ngere kwa nakumbati gahari nakajumbu nta nagatoke ishwe nta nakimwe
hari nabavuga ko batashobye kubitsa basigura ko basa nabimburiye mu gifunsi
umva igihe cy'intu cyarageze cyangwa tafanya twarimo kulimye mugabo nta mbuto twabonye yugutiye guteranya kubera nta muntu yarafite amafaranga ngo asume mbuto bega naho yari iri wasanga umengo ni kure nahago basa n'utuntu tw'udutungo tw'uduhena nari mfite twose ndatuda ndatumara n'abakenya nari mfise ndakoshira ko bigiye kwanka rwose nari ngomba gusagonomoke nuko hanyuma akavura kaca karagwanca ndarindira ko kugeza igihe akavura kagwiriye
kuri abo umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko biteguriye kuzobafasha
nivyo hariho abene gihugu muri bijya bihe nyene batashoboye kuronka akabuto n'abakaronse baje batera karonka gake batera hato cane mubure bishobora gushika ko mu mezi yo gutera mu kw'icenda mu kw'icumi ushobora gusanga bafise batavyo bafise bazotera abo nabo nyene twarabiyumviriyeho turiko turashiraho ikigega kintega bizoza naco nyene twaba abene gihugu bari ingunganije bariko baraterera kugira ngo turonke imbuto yo mu kwicenda kuri bene abo bantu
Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko bahimiriza cyane abanyagihugu gufashanya mu kibano uwo mutware avuga ko gufashanya mu kibano bizotuma ata muntu agita ugwiwe kubera inzara hagataho umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko babandanya gutanga imbuto ku banyagihugu nk'umuceri wo kurima mu myonga mu Kirundo mu raruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
umukandida umugambwe uhoranira demokrasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda yatangaje ko yiteguriye gukomeza kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu atitayeho kubishikirizwa cyane cyane n'umugambwe uri ku butegetsi ngo utangaza ko warangije gutsinda abatora ni inkuru ya mugenzi wacu Asumutakaboyi ari i Kigali mu Rwanda
ku munsi wa gatatu hatangijwe gahunda yo kwiyamamaza umukandida watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije atangaza ko urugendo rutarimo kuborohera kuko bagenda bahura n'ibisitaza mu nzira uyu muyobozi yemeza ko inzego za leta zibafasha iyo bazitabaje
umuyobozi w'akagari ni chairman of FPR mu kagari umuyobozi w'umurenge ni chairman of FPR umuyobozi w'akarere mayor ni chairman of FPR na governor ndetse w'intara nawe ni chairman of FPR mu ntara niyo mpamvu abantu baboneka babaje kumobiliza bazi nsi babahamagara bakabafatya amamodoka byose bishoboka urumva twebwe tuhanganize imbaraga zose ntabwo ari ibintu byoroshye twebwe nta muntu nta n'uwo mudugudu dufite wavuga ngo araza kutuvugira uretse iki kibazo cy'uko ari abantu batazwi bagenda babuza abaturage kuza cyangwa babakanga icyo ni ikibazo gikomeye kubera ko nuvuga ngo tuba twahaguruse dufite za sonorisation dufite amatente dufite ibiki dufite abantu bamwe bo muri komite babaje bavuye i Kigali ukagira hano noneho ukabura abantu uruva kuba ari ikibazo gikomeye cyane
Frank Habineza yavuze ku magambo aherutse gutangazwa n'umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi ko ibizava mu matora byamaze kumenyekana Habineza asanga iyi mvugo y'ishyaka riri ku butegetsi inyuranije n'imyitwarire yaryo mu bikorwa byo kwiyamamaza
niyo bavuga ko amatora yarangiye aravunikira iki ajya gukora kampanye ko mbona barimo gutanga amafaranga menshi cyane baravunikira iki ko niba bazi ko amatora yarangiye biriya ni ukuvuga ngo njye icyo nakeka ni ugushaka kugira ngo yizeze abantu biwe ko bazatsinda ariko ntabwo kuba amatora yararangiye arabizi yuko dufite abantu badukurikira kandi batwumva kandi barabizi yuko ajeje so gakeya bose twabamara abantu niyo mpamvu arimo gushyiramo amafaranga menshi cyane niyo mpamvu ubona iyo abikora byose bakora nuko abizi yuko agiyibesheho gakeya yabona make cyane tukamutsinda ariko tubizi ko twe turakizeye intsinzi ntabwo turacika intege
avuga ku bushobozi bwo kwiyamamaza Frank Habineza yasobanuye ko bitaboroheye gusa yemeza ko bishakamo ingufu zose rimwe na rimwe birimo no kwigomwa byinshi
ubushobozi dufite bukeya bwacu burahagije tuzabukoramo bishoboka byose kandi turizeye yuko kampanye tuzayirangiza igihugu cyose tukizeye mu rusa nk'ubu ibi bya kampanye byabaye ngombwa ko dufata ide ngo njye natanze n'inzu yanjye ni ukuvuga ngo nimba niba kwishyura inzu yanjye izagenda niko bimeze nta kundi ni ukuvuga ngo utemeye gufata risike ahubwo iyo risike twafashe ubu yoroshe kurusha izo twafashe mbere gutangiza ishyaka gusa rya politiki rya opozisiyo mu Rwanda niyo risike ikomeye cyane kurusha risike yo kujya muri kampanye n'ejo bundi nafashe indi risike narabonye nationalite ya Suwede nonye ndayisubiza niyo ni risike ni risike muzindi zose maze iminsi mfata ningira imana nzabona amafaranga yo kwishura
uyu muyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yemeza ko nubwo batabona ubwinshi bw'abaturage aho baba bagiye bitabujije kwizera ko bazabona intsinzi Habineza asobanura ko abaturage bababwira ko batinya kuza kumva imigabo n'imigambi Habineza asobanura ko abaturage bababwira ko batinya kuza kumva imigabo n'imigambi yabo ariko babashyigikiye kandi bazabigaragariza mu matora Frank Habineza yabwira Ijwi rya Amerika ko mu gihe gito bamaze batangiye kwiyamamaza yishimira cyane uburyo inzego z'umutekano zibafasha nubwo hari abantu bagenda biyoberanya bakabavangira Asumutakaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumuta tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamenyera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza,
Ntorere Kazoza.
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago cha politike Ntorere Kazoza cha studio Ijambo gisamira na hano kwijwi rya Amerika. No munsi nkabangiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu: Honorable Sylvestre Bikorindagara, Seruki Mugambwe Sanya Frodebu, Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu, hamwe na Faustin Ndikumana arongoye ishira hamwe Parsem, aho baje kurabira hamwe intambwe Burundi buteko muri kino gihe mu bijyanye no gutsimbataza demokarasi. Aho akaba ari mu gihe umugambwe Sanya Frodebu uri kurahimbaza imyaka 25 umaze wemerewe ku mugaragaro, n'imyaka 24 utsinze amatora ya mbere ya demokarasi. Terence Manirakiza, ijambo ni rwawe.
Foste Ndikumana, mwarakoze icigwa uno munsi mwumugerageje kwihweza, mubona aha mu Burundi byo babiranga intwaro rusanga ariyo demokrasi bigaragara nibihe haracara akaze. Kuko niyo tuko turumviza amadiskuru y'abana bariya, hariyo n'abashaka kwigarukiriza gutegura amatora gusa. Babona ko demokrasi iteguye amatora biheze, demokrasi bavuga amatora gusa, ibindi ugasanga arabibangiriye. N'abandi nabo usanga navuga amatora, usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane mukira amatora kugira ari byo bashikira bishikira, ugasanga na opposition ibintu bizaza gukora opposition, ugasanga hari nabo nyene usanga hari ugushobora kuba hariho nko kurenza karimbi rimwe. Njye mvuga rero yuko ku ruhandwa rwo gose haracari cyo guhindura ingendo, naho bimwe tubifise mu mategeko byemera, mugabo nabyo bikeneye gukosorwa mu mategeko
gushyirwa mu ngiro.
Mugabo mu ngendo naho kabisa haracari uruhara ni kugira intwaro rusangi yumvwe neza n'abarundi n'abakteri politika ikora haba ku butegetsi no muri opozisiyo. Urabona yuko hakira kantu gahaze ngira turaza
ego mimo yaje kutubwira ko hari ibintu bitari bike bigaragaza ko kumbure intwaro rusangi iriho. Mubwira muti muri byose mwatubwiye byerekana ko hari intwaro rusangi aha mu Burundi byose munarashora kubibona, namugira muti
hanaho ashora kubibona ku rugero rw'amategeko kuba byanditse no muri pratique ukayibona mukabona neza ko hakira gahaze
agahaze neza na neza tuva tugaruka ko kumbure
ukabona ko hari gahaze. Mugabo kwitwa yuko nk'imigambi hari mu ndoro imigambi hari amatora mu Burundi araba opposition mu Burundi ashobora kuba ashobora kwateje indi mugambo udaharani utari muri utari ku butegetsi ya ivya maigate do droit de chance biranditse amategeko amwamwe separation de pouvoir iri amategeko amwe baravuga baravuga ko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ivya ari vérité publique navyo baravuga ko amategeko yabihari mugabo urumva ko hari zimwe zimwe bavuga ngo ntidushobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafungwa baragira gute, urumva nibintu tuvuga tuti nukuraba aho gahare ngene umuntu yo gateza imbere. Ayo naho ibintu navuze bya spécialité de pouvoir civil et pouvoir militaire usanga ahantu ugasanga abapolisi ntari kuba rubaha nk'inzego zimwe zimwe iziza ba procureur parke canke n'ibicu ugasanga hari akoresha igikenye kijanye n'ubusirikare ugasanga ntari kuba rumva yuko demokrasi abatwe bari hejuru. Ibyo rero ni ibintu byihinduye guhindura ingendo separation y'ugutandukanya ubutegetsi hoho nabo narabicagoranye, hari abantu bashigisha gukoresha ubutungana muri executive, hariho aba muri executive badashobora kumva ko inama nshinga amateka ibwirizwa kubakontorora kugira ikontoro ibikorwa byabo, ishobora urumva mu ngendo haracariho ako gukosora.
Reka gukaza kumbere turaza kugaruka ko tuze kura nka kumbere naho dufatira gaya ngo turabe ico kugwa. Reka mpe ijambo Honorable Bikorindagara, muravye namubwiye muri Sahonya Frodebu uno munsi ntambwe tugeze ko muri ibi umuhinga yaje kutubwira direkana ahari ntwa rusangi mubona mu Burundi uno munsi tugeze tugitije hehe.
Murakoze umushinga ntahe Foste ibyo yashikirije ubwa mbere yavuze ibyerekana intwaro rusangi kwimeze sokuba ko ariko bimeze mu Burundi, yavuze ati biranditse ivyo nivyo nanje ndamushigiki ibyo byose yavuze nkuko imigambo itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberté publique no kuvuga kwisanzura mu byo kushikiriza ibintuze ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya regle de la majoritate abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo biranditse na cyane cyane mu masezerano y'Arusha no mu ibwirizwa shingiro ukemeza ko opposition ibaho aho mu bisanzwe iteza kuba gucyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracyari ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugeze rero naho ngomba shike ibi byose yavuze ndavyemera niko byategerezwa komera ariko siko bimetse n'ibi byo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambye myinshi none bimigambwe myinshi iri hehe ko mbona niyihari yitwa kwari ngwiza murongo gusa myinshi iri mu kwaha k'ubutegetsi yihari nayo yitwa ko ari ya opposition ntihabwa ahivugira irabutswe iraburabutswe
no buraburuzwa gute kumbure
buraburuzwa gute ni vyama vyumvikana mu maradi urambatse urumvirizaho baza baravuga ati banaka babujijwe inama basanze ari batatu baca urabafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigambwe ari ryo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kuburabuzwa abantu bafungwa ngo bari muri FNL cyahe bari muri MSD cyahe muri Frodebu ibyo mama mwabyumvise ikindi nacyo novuga yuko atamigambwe myinshi iriho nuko umugambwe uri ku butegetsi uragira uburyo bwose kuburyo umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuke bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga ni nka za gasopa mu byerekeye by'akazi guhabwa akazi cyane kugumaho wari uri mu kazi cyane kuduzwa ipete wari kuba director bagafuma hashyira ufite amashuri make mugo kugira bakubwira ati wewe cyane bakaguha mitation kugira uvane n'umugore wawe n'abantu uze gukorera ku rukacu usanga utegeje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko uwumva mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva nta migambwe ibikiri hari
nubu nuko kumbure guserukira imugambwe mu biganiro byo ku maradio byekana ko umugambwe ubuhari naho uvuga kuti agahaze naho kabaka cyane
ndakubwiye mu maradio yahe ko asigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose bavyagiye ariko ubaba yizi cha abazi iradio iri shika hose cyane ni iradio y'igihugu ntayihari kera bumviriza iradio yitwa RP ya gose barayumviriza ubu ntayaha awe nitsinde uzitsa havuye urumvuro ntari hagahaze tuvuze tugiye muri bivya liberté publique naho nyene nakubwiye liberté publique biri muri ivyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mugakorana kujya hamwe gaserura icyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation so aba nuko ubutegetsi buca bubyita ngo numugumuko ya nukwerekana ari umunezero cyangwa umubabaro kubiri ko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabize mugo ugasanga biraburabuzwa baca bagira ngo ya mwe ntibishoboka kugira amanama Jeno bahakaroro kamwe nk'ivyo vyinama twegwe muri sawanya Frodebu turi mu gihe twise ukwezi kwa demokrasi kubera imyaka 25 tuzohimbaza itariki 23 z'ukwezi kw'indwi sawanya Frodebu yemerewe gukora ku mugaragara warasabye inama twogira kuri Meridien twari kubambe Hotel Source du Nil twari kwigira itariki 22 turandika makete barateba kutwishura atugira ngo makete yarazimiye baza kutwishura hasigaye iminsi tutagishoba no gutanga ubutumire ku bantu babanyacubahiro tubishyira 29 twagiye kuyigira uwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ibyo n'ibintu cyangwa ugasanga bace bavuga ngo isare yarafashwe hariho utwitwazo twinshi bagiye cyangwa hajya dutora abantu tubemeza ngo barongore ibi bisata n'ibindi by'igihugu tube byemezwa n'inama nshingamateka nkenguza amateka ugasanga biciye hari
none ubundi umushingamateka tuzo kuba ashyira imbere ibyumviro by'umugambwe cyangwa ibyumviro by'ubwiye
by'umugambwe iyo bitumbere mugabo arinda gutora kurikije uko abyumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe wawe yimwumvishije birakunda mugabo ngo guhe ako karuka ka maramazi icyo gihe batora umuntu yari yabaye icegera cy'amere cy'umukuru w'igihugu yitwa Busokoza Bernard. Mu gitondo baramwanze nka bose, ku mugoroba bamwemera bose. Wivyo ubisigura gute? We ntumva ko ari intwaro y'intuze y'igikenya. Donke ntibakiri n'amashinga mateka.
Abajije umwana umwazi watano basangira, nawe wanze umubanyi wawe umeze nkawe usangwe.
Reka duhe ijambo muri kano kanya Honorable Jean de Dieu Mutabazi. Mugira muti mu mugambwe wanyu intambwe tugeze ko mu nzira ya demokarasi.
Icya mbere nagira ngo tubare twumvikane nuko turi ko turitegereza iyo tuvuye niyo tuja kuvyerekeye intambwe tuko turatera ya demokarasi. Niduhere 93 nibyo Honorable Bikorindagara vyavuze ati erega imigambwe myinshi uguhiganwa n'ibindi twabitanguye 61. Nimwibagire yuko hageze ibya independence hariho abarundi batari bashigikiye yuko tworonka independence ubwo nyene. Nuko uvuga dutereza amashi nitugarukire kuri ijya myaka 24 wavuga 93 duhere kuri imyaka 55. Niho twovuga tuti
inzira ya demokarasi
twagiye turatsitara aha twagiye turatsitara aha reka turabe ngene tutosura kandi gutsitara turabe iyi myaka 55 iyo tuvuye turavye iyo tuvuye kuri iyi myaka 55 hari ikintu bita stability. Urabona ibi bihugu twovuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokarasi baraje mu matora muga ntibajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kikaguma gitekanye no kuvuga stability. Aricyo gituma rero uriko urubaka demokarasi nka twebwe turi imboneza utegeza kuvuga ati turaje mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye ntiyagire ibisubira kuba nk'ibyo 93 ntiyagire ibisubira kuba nk'ibyo 61 ntiyagire ibisubira kuba nk'ibyo 65 kugira ngo uronke ibintu byose ubukeneye gatya akazi na muntu yugume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane niyo liberté d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye ntiyagire umuntu aca yidohora ubutsinze ntibatsindeho n'utsinzwe ntibatsindeho. Burya rero ivyo bibiri tubiteranije ni ucuronka igihugu gitekanye.
Urakoze Terence, murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ibya demokarasi mu Burundi. Barakoze nabo bariko baradutega yomi Jerome Niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu na ubuta.
Cari kiganiro ntureka zoza. Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
N'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora, n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Juti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ngaha. Turashimiye ingenieur yadufashije mu bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye. Turabashimiye namwe juti mwese mwaduteze amatwi kandi turatekamo mubandanye kumbiriza ibindi biganiro bya Radio Ijwi ry'Amerika. Mugire rero amahoro n'umunsi mwiza mwese.